Umushikiranganji migenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yavuze ko igihugu c'Uburundi kimaze igihe kitari gito gikurikiranira hagufi bijanye n'abavuka gihugu baco birukanwa ku butaka bwa Amerika, ariko yabeshuje izo leta ya Amerika yatangaje kundwa iheze umunsi umwe nyuma yuko Perezida Mushasha Evariste Ndayishimiye yashikiriye amabanga yo kurongora Uburundi inyuma y'uruvuga iturumbuka rwa Pierre Nkurunziza kwa munani ku kwezi. Ezekiel Nibigira:
haraheze iminsi kitari mike wanagomba muri politiki ya leta zunze ubumwe za Amerika bahisemwo ko abarundi basanze mu gihugu cabo badakwije ivyangombwa, eka mbere se n'abarundi gusa n'abandi banyamahanga, abo bantu bazoca babafata bakabasubiza mu bihugu byabo. Ivyo rero byarabaye no ku Burundi, aho abarundi basanze badakwije ivyangombwa twavugana nabo, abo dusanze ari abarundi koko tukabakira. Ingorane aho yoba yarabereye gatoya nuko mu bo bari bateguye kutuzanira hariho bamwe twasanze bararonse amapasiporo y'u Burundi biciye mu magendo. Abo rero twebwe dukoranye n'inzego ziperereza mu gihugu cacu, tugakorana n'inzego zijejwe umutekano, twasanze mu by'ukuri hariho bamwe atari abarundi. Muca muvyumva rero ko umwe wese yakirwa n'igihugu ciwe. Twebwe abarundi bacu abo batuzaniye twarabakiriye.
Bwana Nibigira yashimangiye ko ata murundi n'umwe bigaragara ko afite akabira ku Burundi yazigara yankirwa kwinjira ku butaka bw'icyo gihugu no kwakirwa.
N'ubu mbere tukabandanya tuvuga tuti nimba hari umurundi basanze ariyo adakwije ibyangombwa nk'uko politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe itunganijwe, Uburundi turiteguye kubakira. N'uyu munsi nibatubwire ko abatuzanira turiteguye kubakira, ariko kandi batahure yuko uwo natwe tuzosanga atari umurundi ntibishoboka, ntibikunda, ahubwo nabo bace badufasha kugira ngo uwo muntu batore neza ubwenegihugu bwiwe. N'ubu ndabisubiramo, uwitwa ko ari umurundi babona yuko ari ngombwa yuko bamuturungikira igito gitabwa iwabo, turiteguye rwose kubakira. Utari umurundi nawe nibadutahure, turafise inzego zibikwiriye kubimenya, zifise ubuhinga bukomeye cyane bwo kumenya yuko yari umurundi cyangwa atari umurundi. Abo o murumva ko badukoreye ikosa rikomeye cyane abenegihugu.
Abajijwe n'ibiki kibazo kidashobora gutosa kazi migenderanire hagati y'igihugu ciwe na Amerika, umushikiranganji w'imigenderanire yishubanya gahemo:
ihibambewe kibi n'ibintu vyamaho hagati y'ibihugu, kereka natwebwe hari ingingo dufata nk'Urundi kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ireka sibyo cya mbere zifashe ingingo nka bene. Ni nk'uko natwebwe ejo dushobora kuvyuka ugasanga hariho ikintu tugatahuye neza, tuca tubanza tukavuga tuti reka tubanze dufate ingingo kugira ngo iki kintu dushobora kucumvikana neza. Ibi ni ibintu bisanzwe n'ubuzima bwa misi yose kugira ngo igihugu cicungere. Aha rero Amerika iri kwirafata ingingo nk'iyi no kugira ngo yicungere nk'uko natwe ejo dushobora gufata ingingo kugira twicungire nk'uko n'ikindi gihugu gishobora gufata ingingo kugira ngo cicungere. Nico bita rero souverainete y'igihugu. Mugabo souverainete y'igihugu ubwo nyene ntica ikora ku migenderanire y'ibihugu. No muri ibi bihe tumaze igihe ducamo hano mu gihugu, by'ukuri twagira tubamenyeshe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika duhagaze neza, tuvugana, dushigikiranye, imigenderanire hagati yacu nk'ibihugu ihagaze neza. Iki rero si coca kiza gutosekaza iyo migenderanire.
Ingingo Amerika yafashe nyuma yo kwagiriza Uburundi kwanka kwakira abantu babwo babirukanywe nayo no kwima amaviza Abarundi, kiretse abubahwa baja mu ngendo z'akazi ico kimwe n'abakorera amashyirahamwe mpuzamakungu. Nkuko byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru Associated Press, Amerika imaze imyaka inigana n'ikibazo cyo kwirukana ku butaka bwayo abantu cyane cyane bafite ibyaha bagirizwa, ariko ibihugu bavukamwo bikanka kubakira. Sentare ntayuzwa y'ico gihugu yategetse ko abo bantu batogumizwa mu mabohero ubuziraherezo. Igisata kijejwe abinjira n'abasohoka muri Amerika kivuga ko cagobererewe kurekura ibihumbi by'abantu bari mu busho bitewe n'iyo ngingo. Kunwara President Donald Trump, Amerika yishimikije amategeko mpuzamakungu yafatiye ibihano ku bijyanye n'amaviza ibihugu nka Gambia, Cambodge, Eritrea, Guinea na Sierra Leone kugira ngo biciye muri aho gasubugerezo vyemere kwakira abanyagihugu bavyo babirukanywe n'ico gihugu ca mbere ca rutura ku isi. Roger Wikaneza, Ijwi rya Amerika.